Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turamaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 26 z'ukwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi 2018 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo.
Tugasaba yuko abo bose bari gukorana nabo, abajejwe intwaro, abapolisi n'abandi, ko bokubahiriza na ntaryo umumenyeshamakuru kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu.
Uwo ni Nestor Bankumukunzi, ayoboye urwego rujejwe kugenduza ibinyamakuru mu Burundi CNC, avuga ko muri rusange ibyateye intambwe ishimishije mu kubahiriza amategeko. Turavuga no kuri bamwe mu rwaruka bari mu migambi itandukanye mu Burundi bemeza ko inyigisho z'ikigo Ubuntu zatumye urwo rwaruka ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu bya politike no mu butandukane bwabo. Turavuga kandi no kwitanguzwa mu Burundi ry'indwi yahariwe abarundi baba mu makungu, hamwe no ku munsi w'ejo wari umunsi wa nyuma wo kwakira abakandida ku bantu bifuza guhiganirwa ibibanza by'abadepite mu matora ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kw'icyenda mu Rwanda. Mani mbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, utubwire amakuru dufitiye.
Waramutse Fidèle, tuyahereye muri Sudani y'ubumanuko. Leta y'ico gihugu hamwe n'umuhari ukomeye uyirwanya barateye imikono ku masezerano y'ibanze yo kugabanganya ubutegetsi agamije kurangiza intambara hagati y'abasangiye igihugu. Ariko urunani rw'imigambwe icyenda itavuga rumwe n'ubutegetsi yaranse gusinya kuri ayo masezerano, bavuga ko ibyifuzo byabo bitashizwemo. Mu byo bemeranije, Perezida Salva Kiir azobandanya arongoye leta mfata kibanza, naho usanzwe amurwanya Riek Machar asubizwe mu kibanza yahoramwo cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. N'amasezerano kandi atekanya gushiraho inama nshingamateka y'imfata kibanza izo bigizwe n'abashingamateka 550, hashirweho kandi n'ibindi vyegera vy'umukuru w'igihugu bine, umwe muri bo azobe ari umugore. Ayo masezerano tewe ko imikono ejo ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum aje akurikira ayasinywe mu mwaka wa 2015 hagati ya leta hamwe n'umuhari urongowe na Riek Machar, ariko inyuma y'umwaka ntiyabaye acubahirizwa. Ibiro vya Perezida hano muri Leta Zunze za Amerika, White House, vyashikirije ejo kwa gatatu ko Perezida Donald Trump hamwe na Vladimir Putin w'u Burusiya batazobonana mu nama igira kabiri muri uyu mwaka. Umuhanuzi wa Perezida mu byo umutekano mu gihugu, John Bolton, yavuze ko Perezida Trump yifuza kuba ararindiriye kumutumira imbere y'uko amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller uruhara Uburusiya bwoba bwaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu arangira. Ibyo byashikirijwe mu gihe Leta Zunze za Amerika nyene yatangaje ejo nyene ko batazigera bashigikira ingendo y'Uburusiya, aho bwigaruriye mu mwaka wa 2014 izinga rya Crimea isanzwe yegukira Ukraine, kandi ibihano byafatiwe Uburusiya bitazigera bikurwaho kugira gushika Crimea isubijwe Ukraine. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo, mu gihe ariko yishura ku bibazo bya shingamateka ejo kwa gatatu mu kubibazo rero bitandukanye harimwo n'ikibazo cy'Uburusiya. Umwana w'umukobwa umwe mu bari hagati y'imyaka 15 na 19 niwe ngo yandura umugera wa sida uko iminota 3 iheze buri munsi. Ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Icegeranyo cashikirijwe ejo kwa gatatu mu nama mpuzamakungu yahariwe sida i Amsterdam mu Hollande, kivuga ko abakobwa b'imiyabaga aribo babangamiwe kuruta abandi n'uwo mugera, cyane cyane bivanye n'ubusumbasumbane bw'ibitsina. Iyo raporo ivuga kandi ko habaye gutera imbere mu kurwanya sida mu yindi mirwi y'imyaka, ariko ko mu miyabaga hakiri urugendo rurerure. Kubwa Angelique Kidjo, muririmbyi kandi yafashije kugira kicigwa gikorwe, aserukira kandi akaba umukorera bushake wa UNICEF, ashikiriza ko umuti ari ugushyira abana babigeme mu mashuri no kubafasha mu bikorwa byo kwiteza imbere. Mupastori w'umunyamerika afungiwe muri Turukiya yagirizwa iterabwoba no gusuma urusaku agiye gukurwa mu ibohero acungishwe icamaso mu rugo rwiwe. Ibyo byatangajwe ejo ku gatatu n'ikinyamakuru cya leta ya Turukiya Anadolu. Ifungwa ry'umupastori azwi ku izina rya Andrew Bronson yamuka mu gisagara cya Black Mountain ni muri leta ya Carolina y'uburaruka muri Leta Zunze za Amerika yaratosekaje cyane imigenderanire hagati ya Turukiya na Leta Zunze za Amerika. Amakuru yo kumucungisha icamaso aje nyuma y'indwi imwe sentare yo mu gisagara cya Alaga mu burengero bwa Turukiya ifashe ingingo yo kumugumiza mu ibohero, ariko ntibiramenyekanya igihe igikorwa cyo kumwimurira ahazofungishwa icamaso kizobera. Umushikiranganji w'intara ya Gaza wa magara y'abantu yashikirije ko abanyepalestina batatu bishwe ejo ku munsi wa gatatu n'ibitero Isirayeli yagavye mu buseruko bwa Gaza. Igisirikare cya Isirayeli gitangaza ko cyateye ikirindiro cya gisirikare cyo muhari Hamas mu ntara ya Gaza inyuma yaho abasirikare ba Israeli barasiwe ku rubibe ibyo bihugu ko ari bibiri bibana. Ibyo bitero bije bibaye iminsi mike abakuru b'umuhari Hamas hamwe n'abategetsi ba Israeli bemeranije guhagarika intambara muri ako karere. Ayo masezerano yahonyanzwe mu ndwi iheze inyuma yaho umusirikare w'igihugu cya Israeli yiciwe n'umunye Palestina. Amakungu rero akabandanya avuga yuko iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu bibiri bikwiye guhera kugira amahoro aboneke mu banyagihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho bamwe mu gwaruka bari mu migambi itandukanye bemeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zarutumye ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu bya politike no mu butandukane bwabo. Ubwo gwaruka ruvuga ko gwasanze kudahuza ari bisanzwe rukabona ko kwijukira imigambi ibateza imbere ariyo nzira irashe. Ibindi tumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Nzimana.
Ikigo ubuntu kiriko kirashikiriza ivyavuye mu mugambi cyakoze mu mwaka wa 2014 ukwigisha ugwaruka mu butandukane bwago. Kuri uyu wa gatatu bamwe mu gwaruka bari mu migambwe itandukanye bemeje ko izo nyigisho zabagiriye akamaro mu bijanye no kubavanura n'agatima ko gukumira abo badasangiye ibyiyumviro bya politiki. Samuel Iradukunda n'imbonera kure ugwaruka rwo mu mugambwe Sende David duri ku butegetsi mu gihe Martin Hagerimana yahoze agwana mu muhari paripe utu FNL.
Mugambwe Sende David jewe nke ntaraja muri centre ubuntu hungu twoba twarakorana bacha bakora bakerekana kumenga barasumba cyane abandi bari mu yindi migambi berekana ahubwo yuko aribo bakomeye aho centre ubuntu izije ubwanye naciye nkurikiza akaranga ku mugambwe CNDD-FDD neza nkuko kari.
Naragerageje kuja mu ishamba ndagwana gatoya ariko birananira tamuhiro nashitseyo rero tutumvikana neza n'abantu bari muri CNDD-FDD kugira ngo tumbanze tumenye ikikorwa cy'ugwaruka twanza kumenya ibikorwa byinyegeje inyuma ya politiki ngira ngo barahenda ugwaruka cyane kubera tuba twishakira n'utwo twisomera sinzi ugaca tuguma dukurikira ibyiyumviro byabo.
Kiretse abo banyamigambwe abandi izo nyigisho zagiriye akamaro nabari bavise ingeso yo gukumirana ifatiye ku bwoko. Ive hari umugisha atanga karorero ku nyifato y'abanyeshuri bo muri Risetora iri muri komine Mugambi ntara ya Bururi. Nayo Jerome niyo yitorera ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko imbere y'izo nyigisho ataboni yaje kubera ikumirwa ry'abatwa mu Burundi.
None ko nakuze isanga abatwa banenwa cyane ati ubu ndiko ndajahe cyangwa ndiko ndavahe icyo nungutse ukubona yuko twebwe gwaruka ikiducanishamo atari bwa bwoko ahubwo ikiducanishamo ishamo yari politiki yabari yabuhiju.
Risetora kare yari iranzwe n'ibintu by'amoko n'ibintu byo gucanamwo hagati y'abanyeshuri badahuza ariko aho centre ubuntu ije ikwabonye inyungu nini ya cane kuko utwo dukosa twagiye turagabanuka turateba turahera kugeza yahataye ibintu by'amoko biri mu kigo ca Risetora. Ubu
baba aba banyamigambwe eka nabo batabona kumwe abo badasangiye ubwoko bose babona ko abarundi bari bakwiye kubana mu butandukane bwabo mu kugendera ku muco w'ubuntu.
Nimba jewe mfise akabira k'ubuhutu
menye ko umututsi nawe yaremwe n'Imana umutwa nawe twaje tumusanga mu Burundi nk'abahutu n'abatutsi ndaze mugabo gusa tukamenya yuko byukuri igihugu twese tugisanga byari kuba byiza twese tugendeye ku muco w'ubuntu tukerekana yuko bese twaremanywe agashusha Imana yaduhaye Imana ntiyaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu
Furira Emmanuel ntakarutse Imana umuhuza bikorwa mu kigubuntu asaba gwaruka kudatumwanya bishinga abanyepolitike ahubwo bagafashanya mu gushinga imigambi kugira biteze imbere
none nubu hariho ugwaruka utumwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko baratumwanya boje muri iyo ntumbero nshasha gukorana yukuraba na ryiza yugufashanya yugushinga imigambi hamwe bosanga bariko barunguka ibindi burengeye kure niyo ivyo batari ko bararonka
uyu mugambi w'ikigo ubuntu wigishije ugwaruka rungana n'amajana 9 ibijanye n'amahoro n'ubuntu ugwaruka rova mu 15 ari mu ntara zine ziri mu gihugu cyo Burundi arizo Gitega Karusi Rumonge na Makamba ubwo gwaruka mu butandukane bwago wemeza ko gwavuye ruhindura inyifato uburuka barushira imbere imigambi yo kwiteza imbere ari naco gituma gwashinze ikirango cyo kuguranana Vicoba Village Community Bank iryo naryo rigafasha gutanga ingurane kuwerekanya umugambi utomoye wo kwiteza imbere ibujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi ugwego rugenduza itangaza makuru sense rurashima ko amaradio yahagaritswe gusamirana mu Burundi ko amaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kwikosora. Nestor Bankumukunzi arongoye ugo gwego yanasavye abajejwe intwaro nabo mu bindi bisata ukorohereza abamenyesha makuru mu gikorwa cabo kuko bari mu bafasha mu iterambere ry'igihugu. Irujumbura twumvirize umenyesha makuru wacu Diane Ndonse.
Bimwe mu byihwejwe mu nama idasanzwe y'ugwego rucungera itangaza makuru sense yabaye kuri uyu wa gatatu harimo ingena amaradio n'ibimenyesha makuru byakoze muri uku kwezi kw'indwi. Nestor Bankumukunzi arongoye ugwo gwego yavuze ko muri rusangi byateye intambwe ishimishije mu kubahiriza amategeko nka radio Isanganiro na radio Rema FM zikaba ziri mu zashimiwe mu buryo bw'umwihariko. Warongoye ugwego sense ntiyasize inyuma mu gushimira amaradio yahagaritswe gusamiranira mu gihugu cy'u Burundi nk'iradio Ijwi rya Amerika ni radio y'abongereza BBC kwamaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kwikosora.
Ibyo binyamakuru nabyo ntwabivuze twabonye yuko tukiri mu mwihwezo kandi ahanini tukaba twabonye yuko bimaze gukora ibitari bike bijya mu ntumbero yo kwikosora. Kizera rero yuko mu misi ya vuba mu misi imbere tuzohava dutuma ko ababirongoye kugira ngo tuvugane neza hanyuma dusubire tubone kuvyugururira dusanze bigeje neza kugira ngo basubire gukora.
Ariko kandi ngo hari n'ibindi bimenyesha makuru bimaze kugabishwa ariko nubu bitarisubira ko Nestor Bankumukunzi yamenyesheje kandi ko mu rutonde rw'ibigiye gukogwa muri uyu mwaka w'2018 ushira umwaka w'2019 harimo ugukomeza ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Aha kaba yagiriye ko yibutsa abajeje intwaro nawo mu gisata cy'umutekano eka n'ibindi bisata kwama baborohereza mu kazi kabo.
Muri ico gihe rero tugasaba yuko abo bose bari gukorana nabo abajeje intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyesha makuru ko yari ngaha kugira ngo nawe aterera gacumu ko bumwe mu iterambere ry'igihugu. Dusaba rero yuko baba abumvuze cyangwa abandi ntavuze baba mbere nabo basabwa amakuru ko na ntaryo bukwama babaye hagufi bakatanga ayo makuru kuko igihe umumenyesha makuru arondeye inkuru ntayironke aho yateza kuyikura acayikura hatariho maze ya nkuru akayironka kumbure idatomoye atariyo tukifuza rero uko abamenyesha makuru bo kwakirwa neza nk'abantu bariko barafasha igihugu
ni mu gihe abamenyesha makuru basanzwe baburabuzwa na bamwe mu bajeje intwaro iyo barondera makuru mbere bakirengagiza ibibaranga nk'ikarata ndangamenyesha makuru bahabwa ni radio cyangwa imenyesha makuru bakorera bagasabwa izindi mpapuro badafise nk'ikarata itangwa n'ugwego sense ururongoye avuga ko akiri bihaze kugira ngo igikorwa cyo kuyikora gihere
tukaba twasanze hariho ibinyamakuru bitarashobora gushikiriza ibisabwa kugira ngo iyo karata itangwe tukabonera rero karyo yuko twosaba abo barongoye ibyo binyamakuru kugira ngo bashobore kudushikiriza mu maguru mashya ibyo byose bikenewe kugira ngo izo karata zishobore gukogwa zibone gutangwa kuko byarabonetse yuko bikenewe yuko iyo karata abamenyesha makuru boyironswa
muri inama y'ugwego sense habaye ukugabisha ibimenyesha makuru bitaratangura gukora kandi byarabisavye Nestor Bankumukunzi avuga ko amezi 10 arekuwe n'amategeko kugira ngo babe batanguye gukora inyuma yo kwemererwa byinshi byayarengeje Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda ejo kuwa gatatu niwo wari umunsi wa nyuma wo kwakira kandidati biri ku bantu bifuza kuba abakandida mu bibanza by'abadepute mu matora ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kw'icyenda Kubindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko kugeza ku munsi ubanziriza wa nyuma mu iki gikorwa cyo gutanga kandidatire kirangire imitwe ya politiki itanu yari imaze kuzana abazabahagararira mu nteko ishinga amategeko umubare w'abakandida bigenga niho wari ukiri muto ugereranije n'abandi bitabiriye gutanga kandidatire zabo ku bakandida bigenga Bwana Ntibanyendera Elisamu n'umwe mu babaye mu ba mbere mu gutanga kandidatire ye nk'umukandida wigenga aganira na Radio Ijwi rya Amerika yumvikanishije ko ingorane bahuye nazo arizo zatumye aza ku munsi wa nyuma
iyo uvuze kuri umukandida wigenga bahita bikanga bakumva ko ushobora kuba uje kurwanya leta mu by'ukuri akaba ari imyumvire itariyo ibyo rero dusabye kumanza mu by'ukuri kwigisha abaturage iyo n'abayobozi b'inzego zibanze nabo harafite imyumvire imeze gutyo abaturage bashaka kuza kudusinyira kandi bose b'inzego zibanze bakaza akaba ari ikijisho cyangwa akipronosa akavuga ko uri businyire uri bukoreho n'ayo bikaza gusubira inyuma kugira ngo mwumvishe nkamurika ibyangombwa nkamusobanurira ko ndarwanya leta
nubwo uyu wifuza ko umukandida wigenga yishimira ko yabashije kwegeranya ibyo yasabwaga byose nubwo byamutwaye iminsi myinshi avuga ko ariko hakiri izindi mbogamizi zimutegereje we n'abagenzi be b'abakandida bigenga akanaboneraho gusaba ko hari bimwe mu byahindurwa mu mategeko bikigora abakandida bigenga
dukwiye koroherezwa nk'iyo bavuga ati abantu 600 ariko bakura aho wumvubonye hose mu gihugu utageze kuzenga ku gihugu cyose kuko hari n'ahantu ugira ukuntu birakugoye bitewe n'imiterere bitewe wenda n'abantu bake uhazi ugasanga n'imbogamizi ariko hakaba n'ahantu umuntu ashobora kwisanga ku buryo nabo bantu 600 ashobora kubabona mu buryo bumworoheye niyo n'umubare baka w'amajwi tugomba kugira nawo ntabwo woroshye kuko ni nayo baka ishyaka rero rebe ishyaka ni umuntu ku giti cye mu gihe ntabwo ari ikintu cyoroshye ntekereza ko rero bagombye kureba neza itegeko ribitegeka bakareba uburyo ki barasubiramo bakarijyanisha n'igihe
kugeza ubabifuza guhatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko baje kuri lisite y'amashyaka nibo bavuga ko basabwa ibintu bike nyamara nubwo basigaye bose basabwa kwirwanaho bonyine hari benshi badacika intege urugero n'urwa madamu Wizeye Ariete uhatanira umwanya w'abafite ubumuga nawe akaba afite paralize yemeza ko ubumuga bwe afite butazamubuza guhatana
afite paralize iruhande rwose ntirebye uko ameze nasubiye mu ishuri muri kaminuza igitabo nanditsemo nashatse kumenya uko abafite ubumuga bakora kubera gukora research numva n'ibibazo bafite numva nkeneye kubafasha nkabavuganira
ufite paralyse igihande cyose ni ikibazo gituma udakora uko byakabaye bigenda urumva uramutse ugize amahirwe yo kujya mu ishinga amategeko washobora gukora kundi mudepite udafite ikibazo na kimwe
nsanzwe mfite akazi akazi nkamaze imyaka umunani kandi nta kibazo mpagira gukora ukuboko kw'uruhande rw'indyo rurakora
amakuru twakuye muri komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza ko mu gihe hari hasigaye umunsi umwe ngo igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko kirangire abagore 88 aribo bari bamaze kwiyandikisha nk'abifuza kuzahagararira bagenzi babo mu nteko ishinga amategeko nabo bazahagararira urubyiruko bari bamaze kuba 14 biyandikishije mu gihe amashyaka ya politiki 5 ariyo yari yamaze kuzana urutonde rw'abazabahagararira mu nteko abafite ubumuga bari bamaze kuba 4 mu gihe abigenga bari bakiri ku mubare muto wa 2 gusa iyi gahunda yo gutanga kandidatire yatangijwe tariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 yarangiye kuri uyu wa 3 itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 abakandida bemewe bazatangazwa tariki ya 30 z'ukwezi naho tariki ya 13 kugeza ku itariki ya 1 habeho ibikorwa byo kwiyamamaza inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abadepite 80 harimo 53 baturuka mu mitwe ya politike 24 bahagarariye abagore babiri bahagarariye urubyiruko n'umuhagarariye abafite ubumuga Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika abandanya kuronderwa uburyo abana babimukira bari baratandukanijwe n'abavyeyi babo igihe bafatirwa ku rubibe hagati ya Mexique na leta zunze ubumwe za Amerika bosubira guhuzwa n'abavyeyi babo umugambi ukaba ushizwe mu bikogwa inyuma y'uko amakungu yamiriye kure uwo mugambi ugutandukanya abana n'abavyeyi babimukira wari watunganijwe na President Donald Trump ibindi twumvirize mugenzi wacu Placide Magambo ariko yimenyereza kubijanye n'umwuga kuri radio Ijwi rya Amerika
Abana babimukira babarirwa mu magana abenshi bakomoka mu bihugu byazahajwe n'imyiryane byo muri Amerika yo hagati baracyara ahantu batandukanyijwe n'ababyeyi babo ku mupaka wa leta zunze ubumwe za Amerika na Mexique Abayobozi bo muri Amerika basabwe n'ubucamanza kongera kubahuza n'imiryango yabo bitarenze kuri uyu wa kane. Bamwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abanyamategeko b'urugaga nyamerika ruharanira ubwigenge bw'abaturage kuri uyu wa kabiri bitabye umucamanza w'akarere ka San Diego muri Leta ya California bwana Dana Sabro basobanuye aho itegeko ryo guhuza abana 2,551 bari baratandukanyijwe n'ababyeyi babo rigeze rishyirwa mu bikorwa. Abo bana bari baratandukanyijwe n'ababyeyi babo ubwo bambukaga umupaka binjira muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko mu byumweru bishize. Bafashwe hakurikizwa itegeko rya Perezida Donald Trump rikumira abimukira bambuka umupaka wa Mexique bitemewe n'amategeko. Nyuma y'uko ibihugu by'impande zose z'isi byamaganiye uyu mugambi wa Perezida Trump, iyo gahunda yo gutandukanya imiryango yabaye isubitswe kandi abenshi bavaga mu bihugu bya Guatemala, Honduras na El Salvador. Trump yagize ati nibyo imiryango nigume hamwe ariko igikuru nuko n'umupaka wacu urindwa bihagije ariko kandi iherezo ry'iri tegeko rya President Trump ritandukanya abana n'ababyeyi babo ryasize abayobozi benshi batiteguye neza igikorwa cyo kongera guhuza abana n'ababyeyi bari baratandukanyijwe mu cyegeranyo cyashyikirijwe umucamanza Dana Sabro kuri uyu wa mbere kigaragaza ko abana bagera ku 187 bamaze kongera guhuzwa n'imiryango yabo. bamwe mu bayobozi batangaza kandi ko ababyeyi b'abana bataragera ku myaka 5 bangana na 663 batakibarizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko abo babyeyi bashobora kuba barahambirijwe bagasubizwa iwabo basize abana babo. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko imibare igisuzumwa neza, ariko ikanavuga ko abacyuwe ku bushake bajyanwe basize abana babo. Kuri ubu abaharanira uburenganzira bw'abimukira muri Amerika barasobanuza niba abirukanwe bari barasobanuriwe neza aho berekezwa. Muri rusange, ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko imiryango 879 yongeye guhuzwa. Abenshi muri bo bakusanyirizwa mu bigo by'impunzi hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe baba bategereje imyanzuro y'ibigenwa n'amategeko ku birebana n'ubuhungiro baba basaba. Ikizakurikiraho nuko bashobora kurekurwa, ariko bambitswe utwuma tw'ikoranabuhanga dutuma bacungwa aho baherereye kandi bemeye ko bazitaba inkiko mu gihe kizaza. Abandi babyeyi 538 bacungishijwe ijisho kandi bahujwe n'abana babo, ariko bategereje uburyo bacyurwa mu bihugu baturutsemo. Mu bana bagera ku 2551 batandukanyijwe n'imiryango yabo, 1634 bamaze guhuzwa n'ababo, abagera kuri 200 ntibakiriwe kubera impamvu zitandukanye. Naho iby'abandi bana bagera kuri 260 biracyakurikiranirwa hafi. Abandi bagera kuri 460 nabo biravugwa ko baba baramaze kwirukanwa. Ku bana bafite ababyeyi bakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 900 muri bo birateganywa ko bazacyurwa ku ngufu. Ariko umucamanza wo muri Leta ya California, Dana Sabro, yabaye ahagaritse by'agateganyo uwo mugambi wo kubasubiza iwabo. Ategereje kumenya niba bahabwa umwanya w'amahitamo ku nzira zemewe n'amategeko bakoresha iyo bamaze guhuzwa n'abana babo.
Kwanyaburunga, kwanyaburunga,
kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana, isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwanyaburunga.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Oh my God, hey. When she come for the area, say all the man them do aju, all the boys down kulugu. You're feeling me, baby, while I'm gone. I'm the king of the kuntu, and they're loving the way I do this uncle. Yeah, I'm a kawal na njogodo. Step that baby, come be mine now. I love my shita. In all the days, you don't take. I love my shita. Say, baby, give me your love. I love my shita. Because I love. I said, oh, yeah, no other, Russia, China, you know, I wanna control, oh, China, oh, my.